Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane, itariki 28 z'ukwezi kwa 12, umwaka w'ibihumbi 2017. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Gihabwa abayobozi cyangwa abandi bantu bagize ibikorwa by'indashyikirwa, haba mu mirimo bakoze cyangwa se mu mirimo bakora, kandi ishobora guteza ibihugu byabo na Afurika imbere.
Uyu ni Professor Paul Kananura avuga ku dushimwe twitiriwe Mandela twahawe abakuru b'ibihugu bya Afurika batari bake, harimo na Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ubushikiranganje mu Burundi bwaronse ikibanza cya mbere mu vyaranguwe mu mwaka w'ibihumbi 2017 n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Kaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Namutse Oriana. Igisirikare cy'Uganda cyarimejeje ku munsi wa gatatu ko cishe abarwanyi b'abayisilamu baharurwa mu ijana barukiye mu muhari ADF uri mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bafiriye mu bitero by'indege by'urutavana ko byo kuva ku munsi wa gatanu. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General Richard Karemire yavuze ko abakora iterabwoba barenga ijana bishwe, abandi batari bake barakomereka, hamwe n'ibikoresho byabo birasamburwa mu bitero byabereye ahitwa Erengeti mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Ku bw'igisirikare cy'Uganda, ibyo bitero byagabwe inyuma y'aho kironkeye amakuru k'uwo muhari urwanya leta wariko urategura kugaba ibitero ku butaka bwa Uganda. Mwamenya ko barwanyi ba ADF aribo bagirizwa urupfu rw'abasirikare 14 ba Tanzania bo mu nteko za MONUSCO bishwe mu ijoro ryo kuwa ndwi z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'ibihumbi 2017. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres hamwe na John Dramani Mahama yahoze arongoye Ghana akaba ari n'umukuru w'indorerezi zarungitswe n'ishyirahamwe CEDEAO. Barashima ko igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu muri Liberia cyabaye mwituze ntangere. Umurwi ujejwe gutunganya amatora muri icyo gihugu wamenyesheje jo ku munsi wa gatatu ko utangura gutangaza ibiharuro bya mbere by'imfata kibanza kuri uyu munsi wa kane. Amatora yabaye ku munsi wa kabiri yahuje Senateri George Weah hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai. Gushika ubu nta rugero rw'abitabye ayo matora rurashyirwa ahabona. Mu itangazo yasohoye ku munsi wa gatatu ejo ari New York ku cicaro cya ONU, Guterres yarakeje leta ya Liberia imigambwe ya politiki hamwe n'abanyeliberia ubwabo, asaba umurwi ujejwe gutunganya amatora kunyarutsa gutangaza ibyayavuyemo kugira abanyagihugu ntibarambirwe no kumenya uko byagenze ibyo hava bivyura amakenga. Tukivuga kuri Afrika, Leta Zunze za Amerika zaratangaje ku munsi wa gatatu ku gitero cy'indege z'ingwano zayo cishe abarwanyi b'umuhari wa Al-Shabaab 13. Icyo gitero cyakozwe ku munsi w'Imana mu manuko bwa Somalia. Ibiro bikuru by'abasirikare cya Amerika mu karere ka Afrika AFRICOM byatangaje ko inteko za Amerika zikoranye na leta ya Somalia zakoze icyo gitero cy'indege cy'ingwano ku barwanyi b'umurwi wa Al-Shabaab mu gitondo cyo ku munsi w'Imana mu manuko bwa Somalia. Ibiro bya AFRICOM bimenyesha ko abagira iterabwoba 13 bishwe. Leta z'Ubumwe za Amerika zarongereje ibikorwa byazo bya gisirikare muri Somalia mu ndwi nkeyi zirangiye, zarakoresheje indege zitagira abadereva ku barwanyi b'umuhari wa Al-Shabaab. Abarwanyi b'umuhari Al-Shabaab baracyagenzura ibice binini byo hagati mu gihugu cya Somalia, bagira ibitero kenshi ku murwa mukuru Mogadisho no mu bibanza bya gisirikare bya leta ya Somalia hamwe n'ibibanza by'igisirikare by'inteko mvamakungu ziri muri ico gihugu. Umushikiranganji wa Sudani umanuko ajejwe kumenyesha amakuru Michael Makuei yavuze ko azobandanya kuvugira leta ya Perezida Salva Kiir naho yafatiwe ibihano na leta z'Ubumwe za Amerika. Amerika ya mufatiye ibihano ku itariki ya 6 y'ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka wa 2017 yagirizwa kugira uruhara mu kubangamira amahoro umutekano muri ico gihugu ca Sudani y'Epfo. Leta ya Sudani y'Umanuko imaze imyaka 5 mu mitwe n'imirwi y'abarwanyi mu ntambara imaze gutuma abantu imiliyoni 4 bata ingo zabo baromoka bagahunga. Makwei yabwije ijwi rya Amerika ko adatewe ubwoba na gato n'ibihano yafatiwe na leta ya Trump. Abantu 10 barakomerekejwe na bombe yakozwe n'iminwe yaturikiye hafi y'amazu yo kudandarizamwo mu gisagara cha St. Petersburg ni mu Burusiya. Ibyo byatangajwe n'abategetsi b'u Burusiya ejo ku munsi wa gatatu. Abakora amatohoza bavuga ko buguruye amatohoza kuco bakeka nk'igikorwa cyo kugerageza kwica abantu. Bajejwe amagara y'abantu bavuga ko muri abo bantu 10 bakomeretse atawababaye cyane. Imvo yatumye ico gitero kiba gushika ubu ntiramenyekana. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson n'umushikiranganji w'u Burusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov baremeranije kubandanya gukorera hamwe mu buryo bwa kidiplomasiya kugira bashike kuvavanura kwizinga rya Korea n'ibirwanisho bya nucléaire. Ibyo byatangajwe na Departement ya Leta ya Amerika ejo ku munsi wa gatatu. Abategetsi babiri baganiriye kuri telefone ku munsi wa kabiri ku bibazo biterwa na Korea ya Ruguru n'umugambi wayo wa nucléaire. Bashimikira kandi ko yaba Amerika n'u Burusiya atagihugu kizemera ko Pyongyang ironka ububasha bwa nucléaire.
Urakoze Aloise Bigirimana ku makuru udushikirije. Ubu naho numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Burundi. Mu Burundi ubushikiranganji bw'umutekano bwaronse ikibanza cya mbere mu byaranguwe mu mwaka w'2017. Mu kiganiro uramutswa ubushikiranganji bw'umutekano yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu yavuze ivyo baranguye n'amanota baronse. Inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Ubushikiranganji bw'umutekano burashimishwa nuko bwatumye ubundi bushikiranganji maze bukaronswa ikibanza cya mbere. Commissaire de police chef Alain Guillaume Bunyoni n'umushikiranganji w'umutekano
ihangira ubushikiranganji bwari bwihaye kuvuga ko ryashitswe ko ku bice birenga 90% muri uyu mwaka turangije. Aya manota twari twahaye ubushikiranganji mu gushyira mu ngiro imigambi twasanze tutihenze kuko mu isuzuma yabaye ingene ubushikiranganji bwa Leta y'u Burundi busanzwe bushyira mu ngiro ingingo ziba zapfunditswe na Leta mu myiherero itandukanye no mu nama nshikiranganji. Ubushikiranganji bw'umutekano bwahavuye bukaronka amanota meza cyane gusumba n'aya twe twari twihaye ibice birenga 97% bukaba bwanabaye n'ubwa mbere mu bushikiranganji bugize Leta. Twibaza yuko kubonera akagihugu keza inyamiramabi
mu byaranguwe nk'uko uwo mushikiranganji yabandanije yibwira abenshi amakuru byatumye umutekano wiyongera mu gihugu cy'u Burundi ugiranije no myaka iheze.
Uwo mwaka w'2017 ubukozi bw'ikibi bwaragabanutse cyane tugiranije n'umwaka w'2016. Twofatira nko ubwicanyi bwavuye ku biheta ngabo 41 bukaja ku biheta ngabo 277. Ibikorwa by'iterabwoba biva kunchuro 134 bija kunchuro 11 nayo gufatanwa ibigwanisho biva kunchuro 161 bija kunchuro 42.
Ushikanganje kumutekano ushima ko umutekano yifashe neza mu gihugu haracibonekeza mu gisagara ca Bujumbura abapolisi bagendana ibiko bikomakomeye ndetse binakoreshwa mu ngwano byongeye biba binashika na cyo biduga by'ingwano bigatembe mu gisagara ca Bujumbura aho ibyo biduga bikunda kubonwa ni mu zone ya Musaga isanzwe ari nko amazone yiyamirije gusubira kwitoza ko mu gihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza 2015 hagataho kiretse aho ku Musaga nko ku Noel mu mihingo itandukanye gisagara ca Bujumbura hari bonekeje bene ivyo biduga cyako birakizura hagati y'igishe isaha 2 n'isaha 3 z'ijoro. Aho rero abamenyesha makuru babajije umushikiranganji w'umutekano ko mu gihe havuga ko mu gihugu hariho amahoro ko ari ryari abapolisi bazosubira gutembera indembo hagutemberana ibikoho byo mu ntambara. Kw'ico kibazo umushikiranganji w'umutekano yishuye yuko ari kwicungera
principe yo mu gipolisi aho ko ubwirizwa gukoresha uburyo buremereye ufuma umwibangikanya bukaba hafi aho kuza kunanirwa ukaza kubutora yibufise hafi nukuvuga no arafise umugambi aragira ati harababa eya gasubiza inkota mugubana iyo tawufise hafi na harakuraba ati ibihe rero biratandukanye bitandukanywa nibiringo abagizi banabi bagezemo kera umuntu abonye nahari igikoresho cha gisirikare yacayiruka ariko no munsi barashobora kuba umusirikare karagenda n'inkoho ari umwe bagaca bamuja kwa kamuniga inkoho bakayitwara
muri iminsi mikuru sozera umwaka twamenyesha yuko ingingo zitari nke zafashwe ku mvuzo z'umutekano muri izo ngingo harimo kongereza abajeje umutekano hirya no hino mu gisagara cha Bujumbura bwo no kugenzura urujya n'uruza ku mipaka nkuko turisoma mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi I Bujumbura Fidelite Shatse ijwi rya Amerika
tuva mu Burundi tuje mu Rwanda leta y'u Rwanda ivuga ko nta gwitwazo ibihugu vya Afrika bizokongera kugira banka kurungika abasize bagize ibyaha mu Rwanda ni nyuma yaho kuri uyu wa gatatu inama nshinga mateka y'u Rwanda yemeje amategeko yemera amasezerano yo kurungika abahanywe n'ibyaha hagati y'ibihugu vya Ethiopia Zambia na Malawi inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
Leta y'u Rwanda ivuga ko yahagurukiye gusinyana amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha hagati y'ibihugu byinshi bya Afrika mu rwego rwo gukurikirana abasize bakoze jenoside mu Rwanda bagahungira hirya no hino ku isi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Evo Duwizeyimana avuga ko u Rwanda rumaze gusinyana amasezerano n'ibihugu byinshi cyane cyane bya Afrika uyu muyobozi akagira icyizere ko nta rundi rwitwazo ibi bihugu byashyizanye amasezerano n'u Rwanda bizongera kugaragaza byamakohereza abakekwaho ibya
cyo tubona bizadufasha nk'igihugu nuko noneho zanzitizi zari ziriho z'ibihugu byatwimaga abantu dukurikiranye bivuga ngo nta masezerano yo koherezanya bari guhari ubu noneho arahari nta rwitwazo bongera ngo hari ibihugu byagiye bigorana cyane nka Zambia Malawi ni bimwe mu bihugu dukeka ko byihishemo abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda byagiye bigorana cyane cyane byitwaje yuko wenda aya masezerano atahari ariko icyo nababwira nuko ari amasezerano kugira ngo asinywe haba bisaba ubushake bwa politike bisaba ubushake bwa politike kuko hari n'icyayasinya n'icyashyire mu bikorwa nabyo birashoboka hari nk'ibihugu byagiye byinangira bidashobora kutwemerera gusinya na bene aya masezerano ufashe nk'igihugu nk'u Faransa
nyuma yuko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yemeje amasezerano yo kohererizanya abahamwe n'ibyaha hagati y'igihugu cya Ethiopia, Zambia n'igihugu cya Malawi. Ministre Uwizeyimana avuga ko u Rwanda rwamaze gusinyana amasezerano kandi na Congo Brazzaville bakaba baratangiye imishyikirano n'igihugu cya Mozambique ndetse na Zimbabwe. Gusa uyu muyobozi yemeza ko u Rwanda rudapfa gusinyana n'ibihugu ari bigomba gushingirwaho.
Buri gihugu dusinya hari impamvu. Hari igihugu tudashobora kureba tukavuga tutari ko se wenda nk'iki gihugu aya masezerano yatumarira iki. Wenda tukaba dufite amakuru ko nta muntu n'umwe nariyo nubwo bene aya masezerano asinywa cyane cyane akanareba no mu bihe byashize kuko aya masezerano menshi abafite ibyo bita effet retroactif ntabwo ari ukuvuga ngo atangira gukurikizwa ku munsi yashyiriweho umukono ngo azarebana n'ibyaha bizakorwa muri Avenir oya abanarebana n'ibyaha byakozwe daro passé kuko hari n'ibihugu usanga mu rwego rwa diplomasi bishaka ku usa naho bikinisha u Rwanda bikavuga bitari ko twanegosiya twaganira ariko ibi bintu se bizarebana n'ibihe byahise cyangwa ibihe bizaza abo twibaza aho dushyira imbaraga cyane ni ku bantu bakoze ibyaha bya genocide ariko hari n'abandi banyereza umutungo w'igihugu hari n'abandi bashobora gukora ibindi byaha bitari genocide
amategeko yatowe kuri wa gatatu asigaje gutangazwa mu igazeti ya leta akabona gutangira gukurikizwa ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwabwira dijwi rya Amerika ko mu madosiye asaga 800 bwohereje hirya no hino ku isi asaba ibihugu bicumbikiye abasizwe bakoze ibyaha mu Rwanda kubata muri yombi arenga kimwe cya kabiri aboneka mu bihugu bya Afrika Ubuganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byonyine byihariye asaga 800 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukavuga ko igihugu nka Mozambique Malawi nabyo biri mu biza kwisonga mu bicumbikiye abakekwaho gusiga bakoze ibyaha mu Rwanda cyane cyane ibyaha bya genocide Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Assumpta Kaboyi kuri iyo nkuru
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza n'umwe mu bakuru b'ibihugu vya Afrika bahawe agashimwe kitiriwe Mandela kerekeye intwaro nziza. Ako gashimwe katanzwe n'ikigo Institut Mandela gifise icicaro mu Bufaransa. Mugenzi wa Chetine Karekezi yabajije umuyobozi w'ico kigo Professeur Paul Kananura ibijanye n'ako gashimwe.
Icyo gihembo gihabwa abayobozi cyangwa abandi bantu bagize ibikorwa by'indashyikirwa haba mu mirimo bakoze cyangwa se mu mirimo bakora kandi ishobora guteza ibihugu byabo na Afurika imbere cyane cyane barengera inyungu rusange cyangwa se inyungu z'abaturage.
Muvuga ko mu bantu mubiha Professeur Kananura bisaba ko hari abantu babagezaho amazina n'iby'abantu banyuranye bagiye bakora bigaragaza ubudashyikirwa bwabo, nimwe musaba abantu ibyo bagomba gushingiraho?
Oya, ntabyo twebwe tubasaba kuko ngira ngo birasobanuye haba ku mbaga nkoranyambaga cyangwa se kuri site yacu cyangwa se ahandi hose babona izo mpapuro. Harimo ibice bitatu. Igice cya mbere ni uko buri wese ashobora kuvuga umuntu yumva wabona igihembo akurikije ibikorwa bye yaba yarakoze kugera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Noneho hakaza abashinzwe ububanyi n'amahanga n'abantu b'abayobozi cyangwa se inzego nazo zishobora gutanga umuntu wahabwa igihembo kugera ku itariki ya 30 z'ukwa cumi. Noneho ubwo nyuma komisiyo ishinzwe ijonjora muri izo kandidatire zatanzwe igahitamo abantu batanu kuri buri shimwe, noneho ikabashyikiriza jiri noneho ikaza guhitamo umwe. Nuko rero bikorwa kandi bigakorwa neza. Abantu rero bandika bakurikije ibyo bashaka, noneho abandi ababikusanya n'ababireba neza bakaza gukora kubishyira ku murongo no gukora raporo hakurikijwe ubudashyikirwa burimo bw'uwo muntu yaba yarakoze.
Duhereye se kuri aba perezida uko ari batatu, ndavuga Perezida Nkurunziza wa Burundi, Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, mwatubwira buri muntu kugira ngo mu gihembo mwashingiye kuki? Reka duhere kuri Perezida wa Burundi.
Ngira ngo ariko wibagiwe na Perezida wa Chad.
Ari n'uwa Chad na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia.
Kuvuga umutekano nka Perezida w'Uburundi niba ari we mwifuza ko duheraho, ngira ngo hari abantu barenze nka 300 batanze izina rye ko yahabwa igihembo. Abantu babishingira ku bintu byinshi nkurikije raporo nabonye ya komisiyo y'ijonjora na jiri. Nuko bavuga ko yabashije gukomeza amajyambere y'Uburundi kandi barafunze ifashanyo mpuzamahanga, icyo kikaba ari n'igikorwa ibindi bihugu bya Afurika byareberaho ko gufunga ifashanyo cyangwa gukangisha gufunga ifashanyo bidatuma igihugu kigwa mu muyonga, ahubwo iyo igihugu cyisunganije gishobora kuba cyahangana n'ibyo bintu byo gukurirwaho imfashanyo, noneho kikaba cyanabaho nta mfashanyo. Ibyo bintu bikaba byaba ari nk'urugero abandi babona, ngira ngo abantu bo muri Afurika y'Uburengerazuba babyibanzeho cyane. Noneho hakaba n'Abarundi, ngira ngo baba baratanze nayo kandidatire kandi ari benshi. ye bakavuga ko yaba yaragize ibikorwa byo kunywanya barundi kandi bikaba ari byiza noneho bikaba n'ibishuko babashatse kumushuka byo kugira ngo agwe mu bibazo by'amoko akaba atarabiguyemo cyane nubwo byari ibihe bikomeye ibyo byose ngira ngo bagiye babyandika kuri urwo rwego tugeze kuri perezida wa Tanzania
John Pombe Magufuli
bavuga ko yakomeje politiki ya Tanzania yo kubungabunga umutekano mu karere ibyo bakabimushimira none akaba yararwanije na ruswa muri uko kurwanya ruswa no kurwanya gusesagura umutungo wa leta bigatuma bizazatuma abatanzania barwanya ubukene cyangwa se bava mu bukene bikabaha amahoro akaba ariyo mpamvu ibyo byose byatumye nyine ahabwa icyo gihembo cy'amahoro noneho nka perezida wa Kenya murabona ko yari yatsinze amatora mbere urukiko rw'ikirenga rukayahagarika ntabwo yitwaye nabi nk'abaprezida bandi bitwaza umwanya barimo n'ububasha bahabwa n'amategeko kugira ngo bange ibyemezo byaba byafashwe n'urukiko cyangwa se bakora ibindi ahubwo yemeye icyo cyemezo cyafashwe n'urukiko yongera gusubira mu baturage kubasaba ko bakongera kumutora aribyo bakoze ibyo rero byerekana ko habaye ikintu cyiza cyane abandi bose bareberaho cyuko inzego zikora ku buryo butandukanye ubucamanza bukaba butandukanye n'ubutegetsi bwite bwa leta ibyo bikaba byarasobanutse neza ko buri wese afata icyemezo kandi kikubahirizwa mu rwego arimo kandi noneho dushimira n'urwo rukiko rwafashe kuko ngira ngo ni urwa mbere muri Afurika rwafashe icyemezo cyo gusesa amatora ya perezida wa Repubulika rukaba ngira ngo ari nk'urwa kabiri ku isi narwo rwagize igikorwa cy'indashyikirwa urumva bombi babonye igihembo mu nzego zinyuranye
ndabashimiye cyane Professeur Paul Kananura tuvuganye ari mu France
naho n'umwanya tubashikiriza ikiganiro cha sport dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo tumutega amatwi
urakoze Oriana makuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo duhere kuyerekeye umupira w'amaguru Jose Mourinho umumenyereza mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru Manchester United wo mu gihugu cy'Ubwongereza yatangaje ku miliyoni amajana atatu y'amapounds y'Abongereza yakoresheje kubakinyi biwe gushika ubu adahagije ivyo bitangaje nyuma yo kumugwi Manchester United unganije n'umugwi Burnley ibitsindo bibiri kuri bibiri mu nkino zo ku rwego rwa division ya mbere za championnat y'igihugu cy'Ubwongereza zabaye ku munsi wa kabiri umugwi Manchester United uri nyuma y'umugwi Manchester City amanota 12 Mourinho avuga ko bari muri saison igira kabiri aho bari kubagerageza gushiraho umugwi ukomeye yamaramenyesha ko gushika ubu batarashika ku mugwi ushobora kuba mu migwi ikomeye cyane ku isi Mourinho yavuze ko umugwi Manchester City ushobora kugura abakinyi b'inyuma n'igiciro kingana icy'abakinyi b'imbere Jose Mourinho yagenywe kuba umumenyereza mukuru w'umugwi Manchester United mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2016 yaraguze abakinyi bakomakomeye nka Paul Pogba yaguzwe imiliyoni 89 y'amapounds na Romelu Lukaku yaguzwe amapound miliyoni 75 yamara Mourinho avuga ko amafaranga yakoreshejwe mu kugura abakinyi gushika ubu adahagije amenyesha ko abakinyi afise muri iki gihe yamara bakora ivyo bashoboye Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kwindi nkuru yerekeye umupira w'amaguru Vitali Mutko yarayoboye abajeje gutegura igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba mu gihugu cy'Uburusiya mu mwaka uza w'2018 yahagaritse ayo mabanga iminsi ibiri nyuma yuko abaye arava mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Uburusiya ku munsi wa mbere umugwi w'igihugu ujeje gutegura igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka uza watangaje kuba bajwe cyane n'ingingo ya Mutko yugushikiriza amabanga y'ukuyobora yamara uwo mugwi uvuga ko ingingo yiwe atangaruka izogira ku migambi y'ugutegura igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka uza kizotangura ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu Vitali Stepanov yahoze ari umukozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugwanya ikoreshwa ry'ibintu biziririjwe byongereza ingufu n'ububangutsi ku banonotsi yabwiye ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino za Olympics yo ko Vitali Mutko yahoze ari umushikiranganji ajejwe inkino mu Burusiya yashizeho yongera ayobora umugambi wa leta y'Uburusiya wo guha abanonotsi ibintu biziririjwe byongereza ingufu n'ububangutsi Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turangirize ku nkuru yerekeye tennis Serena Williams umukinnyi wa tennis rurangiranwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azogaruka mu ihiganwa rya tennis kubabigize umwuga rya Mubadala World Tennis Championship ku munsi wa gatandatu azohura na Yelena Ostapenko wo mu gihugu cya Letoni. Iryo higanwa rizobera mu gisagara cya Abu Dhabi muri Emirat Arab Uni. Serena Williams ntiyari bwasubire gukina tennis kuva atsinze ihiganwa rya tennis ya Australian Open mu ntango z'uyu mwaka ugiye kurangira. Icyo gihe yaramaze indwi zitari nke y'ibungenzi. Yibarutse umwana w'umukobwa Alexis Olympia Ohanian Jr. mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka. Yitezwe ko Serena Williams amaze gutsindira amahiganwa ya tennis akomeye cyane 23 agerageza gusubira gutsinda ihiganwa rya Australian Open mu kwezi kuza. Ostapenko afise imyaka 20 yatsinze ihiganwa rya tennis rya Roland Garros ry'uwo mwaka ugiye kurangira. Ni kuri inkuru ya tennis turangirije ko amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Urakoze Fidele kuri iyo nkuru ya sport. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umuryango w'umutekano n'ubutwererane mu Burayi OSCE mu magambo ahinnye ni inkingi ikomeye y'amahoro n'ituze ku mugabane w'u Burayi n'akarere ka Eurasia. Mu bibazo by'ingutu OSCE igomba guhangana nabyo muri iki gihe nta giteye inkeke kurusha icyo muri Ukraine, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yabitangarije mu nama y'abaminisitiri ba OSCE iherutse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje guharanira ubwigenge n'ubusugire bwa Ukraine no kubahiriza imipaka yayo yemewe n'isi yose. Ministre Tillerson yasabye ko amasezerano ya Minsk ashyirwa mu bikorwa uko yakabaye. Yarashimangiye ati ntituzigera twemera ko Uburusiya bukomeza kwigarurira intara ya Crimea. Ati ibihano byose bishamikiye kuri iki kibazo cya Crimea bizagumaho kugera igihe Uburusiya buzasubiriza Ukraine ikigobe cyose cya Crimea uko cyakabaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyize hamwe n'inshuti zayo z'Uburayi kugira ngo bagumisheho ibi bihano kugera igihe Uburusiya buzaba bwarangije gukura ingabo zabwo muri Donbas kandi bwubahirije ibibureba bikubiye mu masezerano ya Minsk. Ministre Tillerson yavuze ko Ukraine yo yatangiye gushyira mu bikorwa ibiyireba kandi bugomba gukomeza kubikora, naho Uburusiya bwo buricecekeye ntacyo burakora. Erega koko abasivili bishwe mu mwaka w'2017 baruta ubwinshi abishwe mu 2016. Mu kwezi kwa 11 mu 2017 guhonyora amasezerano yo guhagarika imirwano byariyongereye muri Donetsk na Luhansk, nk'uko umutwe w'intumwa wihariye wa OSCE muri Ukraine SMM magambo ahinnye wabyerekanye. Ministre Tillerson yaravuze ati tugomba kugaragaza neza ibitera ubu bwicanyi. Uburusiya ntibuhwema guha intwaro n'imyitozo ya gisirikari ndetse no kuyobora abarwanya guverinoma ya Ukraine bakanafatanya nabo kurwana bari kumwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba Uburusiya n'abambari babwo guhagarika uru rugomo, kwibasira no kugaba ibitero ku bakozi ba SMM. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihaye icyubahiro Joseph Stone, umunyamerika wakoraga ubuvuzi witanze yicirwa mu kazi ke mu burasirazuba bwa Ukraine mu kwezi kwa kane 2017. Irashima kandi ubutwari n'ubwitange bw'abakozi bose ba SMM. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iremeza ko SCE ariyo nzira nyayo yo kurangiza intambara yo muri Ukraine ndetse n'ibindi bibazo biri mu karere. Kubera izo mpamvu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gutera inkunga ikomeye umuryango OSCE, ntizahwema kandi kwamagana ibikorwa byose bigamije kuwuca intege w'ubwawo, inzego zawo n'intumwa zawo muri Ukraine. Ministre Tillerson yasabye akomeje ibihugu byose bya OSCE gukurikiza inama za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo amahoro n'iterambere bisugire bisagambe mu Burayi, Eurasia n'Asia yo hagati.
iryo gye ijambo ry'intanga marara yabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru yo kuri no saha cyuti mwese mukunda radijwe rya Amerika turabashimiye turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Facile Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro yo Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.